itangazo yashikirije amenyesha makuru bataronse nakaryo ko kubaza ibibazo Pascal Barandagiye umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu arashima muri rusangi ingene kwiyamamaza biriko biragenda aranegura ariko uko umugambwe SNL urongowe na Gatongwasa uvyifatamwo mu gutoteza abandi hatari yake mu gihugu akaba yagiriye ko atanga uturorero
umunsi w'Imana igenekerezo ya gatatu rusama ku mutumba wa Rukore komine Ntega province Kirundo abanywanyi b'umugambwe SNL bategereye umunywanyi w'umugambwe NDFCD baramukubagura mushikaho barasa n'umwami hakaba hari n'umwe mu barashwe arembye cyane mu bitaro bikuru by'Ingozi mu ntara ya Cyangugu kwa mbere igenekerezo rya kane rusama muri komine Kigamba abanywanyi b'umugambwe SNL bava ku mutumba Shinge mu ijoro baja gutera ku mutumba basaswe bakomeretsa urongoye imbonerakure ubu akaba ari mu bitaro Cyangugu mu ntara ya Kayanza ku munsi w'Imana igenekerezo rya gatatu rusama kuva ku kwezi muri komine Rango muri site ya Gikomero abanywanyi b'umugambwe SNL bakubise abaherutse kwinjira mu muryango SNDFCD mu gihe muri komine ya Butaganzwa naho ku mutumba wa Kigwandi naho basambuye inzu y'icegera turongoye imbonerakure mu ntara bongera bonona ingoro y'umugambwe SNDFCD ku mutumba wa Kijyama
waramutswe ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu asaba abanyamigambwe kwisunga amategeko bateye ku igikumu abazo yarenga ko bakazohanwa bimwe by'akarorero
turabaganishije kandi bwa nyuma ngo mu myiyamamazo yabo bibuke na ntaryo ingingo ngenderwa ko bashyize ku mukono mu Kayanza igenekerezo rya 2023 Kigarama umwaka uheze aha ni muri yakoze konditi ndabahamagariye kuzibutsa kandi bazibutse n'abanywanyi babo batibagiye n'ayandi mategeko bibuke ko itegeko rigenga amatora kuva mu ngingo ya 118 gushika ku ngingo y'amajana 222 ritegekanye ibihano bihagije ku makosa ajyanye no kwiyamamaza twararonse umwanya ukwiye wo kubibamenyesha ubu hagezeho bija mu ngiro
Pascal Barandagiye asaba ababuramatari bamusanteri abarongoye amazone n'imitumba kwama bariko barerekana ibitagenda neza arasaba ariko kubikora ataho begamiye
abajeje intwaro tubasabye kuguma ku kizi ku mwanya ku mwanya batumenyesha ibyo byose biza bihungabanya amahoro n'umutekano bijyanye n'ibihe turimo by'amatora amahoro n'umutekano niwo mutahe mukuru dufise kuko ikarahara mu Uganda ntibacuze aha rero tubasaba by'ukuri kudata ikivi ngo bagume biruka hirya no hino muri kampanyi cyane cyane bamenye ko bafite uruhara runini mu kubungabunga amahoro n'umutekano ibanda yahundwa bateza kuguma hasi bamenye ibiko biraba kandi batunganirize ababituye dusabye abari mu myiyamamazo ko igihe cyose hoba hari ibitagenda neza mu bikorwa barimo ko boshikira abajejwe intwaro kugira babatunganirize abo nabo tubasabye kutagira aho bahengamiye batunganize bose n'ababyeyi koko
Barandagiye ibyo bimenyesheje inyuma ibyashikirijwe kuri uno wa kabiri n'umushikirizamanza Kizigenza wa Repubulika bene umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano aho bose bagoma batunga agatoke umugambwe SNL yuko uri kurigenza nabi mu myiyamamazo aho yari mu ntara ya Cibitoke muri komine Mabayi Agatongwasa yamenyesheje ko ibiriko biravugwa ku mugambwe arongoye vyerekana ko hari abatifuza ihiganwa rya politike mu gushaka gucinyiza abo bahiganwa
abo duhiganwa ubwoba bw'abakekeye nico gituma bariko barakoresha ingufu z'umurengera bakifashisha inzego z'igihugu kugira ngo baducinyize ngo ntibikunde ngo tubandanye kampanye ibi ndabivuga fatiye ku majambo ariko araca ku maradiyo ufatiye ku ngingo ziriko zirafatwa uburenganzira reka buguma ari uburenganzira nimba ata migambi bafite nibamanika amaboko babyemere niba babayifite nabo nibemere duhiganwe mugabo duhiganwe ataguhezanyayo nimba bashaka kubandanya baducinyiza igihe cyabaheranye
Agatongwasa yaciye aboneraho gusaba abanywanyi biwe kwigenza neza kugira abakeba babo ntibaronkaho babakura Desire Hatungimana Kigali Ijwi rya Amerika.